uruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'ibibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Ningingo yaje bukwi na bukwi izifise intumbero yo guhasha abanyuruje amatungo y'igihugu nkuko byari mu nteguro ya leta. Muti none ningingo nyabaki siyindi niherutse gushirwa mu ngiro ni banki nkuru y'igihugu yo gukura mu bantu mu kiringo kitarenze iminsi 10 inoti za 5 na 10 zakozwe mu mwaka wa 2018. Ibice bigera ku 60% z'izo noti zari mu mazu y'abantu, ariko Berbe ntiyigeze iyakabakaba biciye mu mabanki nkuko byasiguwe n'umuyobozi mukuru w'iyo banki nkuru y'igihugu. Kuyakura mu ngo z'abantu niho wabaye umuti wihuta. Ikibazo kiri huno munsi rero ni mbega koko iyo ngingo yoba yabaye ngirakamaro ku butunzi bw'igihugu? Ubutunzi bw'imiryango bwo bwahasinzikariye ku rugero rungana iki? Izo ni bimwe mu bibazo tugira ducijya nino muri kino kiganiro karahara mu ruganda ntibacura. Muraza kumva imbori imvano y'iyo ngingo ya leta uko yakiriwe n'abanyagihugu. Mugume hafi murumva kandi n'insiguro y'umuhinga yanonosoye iby'ubutunzi Faustin Ndikumana muza gukurikira mu kigabane twahariye umutumire. Karahara mu ruganda ntibacura, muri kumwe nanje sinyerenyije imbere nkundire ndabaha ikaze neza. Tujye mu idoni do rya kino kiganiro tubabwira yuko ingingo yo guhindura inoti y'5,010 yafashwe inyuma yaho ibanki nkuru y'igihugu iboneye ko izo noti zitariko zirakoreshwa ku nyungu z'ubutunzi bw'igihugu. Dieudonne Murengerantwari aramutswe ibanki nkuru ya Repubulika Berbe yabimenyesheje mu kiganiro yagiranye n'amenyeshamakuru ku igenekerezo rya Ndwiruheshi umwaka w'2023. Iminsi 10 gusa niyo havuye atanga kugira igikorwa cyo guhindura izo noti kibe cyaheze. Nuno munsi umuti woba warabonetse kahindu dusabe.
Hari imbonekeza ikena ry'inoti z'5,000 n'iz'5,500 mu bubiko bw'amabanki budandaje n'amashyirahamwe.
Muri icyo kiganiro kumenyeshamakuru Dieudonne Murengerantwari arongoye banki y'igihugu ahejeje kumenyesha ko yibonekeza ubukene bw'inoti z'5,010 yagiriye ko amenyesha n'ingingo yafashwe gukura inoti zose zakozwe mu mwaka w'2018 zigoye gusubirizwa na zishasha. Ibyo kandi byategerezwa gukogwa mu kiringo cy'iminsi 10 kandi ntihagire uwurenza miliyoni 10 muri icyo kiringo.
Inoti y'5,010 y'amafaranga y'amarundi hamwe n'inoti y'5,500 zakozwe ku igenekerezo rya 4 mu kakaro umwaka w'2018 zirahagaritswe gukoreshwa kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya Ndwi Ruheshi umwaka w'2023. Harasohowe inoti nshasha y'5,010 hamwe n'iy'5,500 zakozwe ku igenekerezo rya Ndwi Munyonyo umwaka w'2022 zigatangwa gukoreshwa kuva igenekerezo rya Ndwi Ruheshi mwaka 2023 no kuvuga uno munsi nyene. Haratanzwe ikiringo cy'iminsi 10 kizorangira ku igenekerezo rya 17 Ruheshi mwaka 2023 kugira ngo abantu bose bafise izo noti zahahora z'5,010 n'iz'5,500 zakozwe ku igenekerezo rya 4 mu kakaro mwaka 2018 bazobe bazihinduje babicishije ku makonti yabo yuguruwe mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Abantu abo aribo bose bashobora kubitsa amafaranga atarenga imiliyoni 10 muri icyo kiringo ku makonti yabo mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana.
Iyo ngingo kandi ikaba yafashwe na PRB inyuma y'uko umukuru w'igihugu yari amaze kugabisha ababika amafaranga yabo mu mazu, kandi akaba yabwira cyane cyane bamwe mu bamwegereye yoba yarazi ko bayabika mu mazu aho kuyashira mu mabanki. Akaba mbere yari yabemereye ko abatazovyumva bazosanga umunsi umwe amafaranga yabo yabaye ibipapuro. Uyu munsi abadandaza bakaba bidoga kuko badashobora gutora ku mabanki izo noti zishasha zoba zitaboneka ku rugero rushimishije. Ariko rero nyuma y'iyo tariki ya 17 umuyobozi wa BLB we yaramenyesheje ko igikorwa cyo guhindura izo noti cyagenze neza,
kandi usabe wabiciye ku masonga ishigwa mu ngiro y'iyo ngingo ntiyorohereje abanyagihugu muri rusange. Ikiringo ibanki nkuru yatanze ngo cabaye gito cyane cyo kimwe n'urugero rw'amafaranga abantu n'amashyirahamwe batari barekuriwe kurenza mu kubitsa no kubikuza. Ingaruka z'izo ngingo zikaba zikibonekeza gushika none munsi Inesi gakizara bitubwira.
Ikiringo abanyagihugu bahawe cyo guhinduza ayo manoti cabaye iminsi 10 gusa itarenga ntirenguke. Iminsi yabaye mike cyane ku barundi bo mu ntara zose z'igihugu kubera ico kiringo gito mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana abantu baba ari benshi cyane birigwa batonze hari n'abataha badashikiriwe bigatuma batakaza igihe kinini cy'akazi bama basubirayo kugira ikiringo kitabaherana. Abatagiye mu mabanki n'ayo mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana badafite n'amafaranga ranga menshi bifuza guhinduza baca bayasumisha. Abadandaza kugutinya kwegeranya amafaranga menshi ngo bibagaruke ko abari bo bahomba batanguye kuyanka kandi agikora mu gihugu ubugize imana bakayakira bamutegeka kusuma ibihuye n'inoti atanze ku gitsure ca leta. Abadandaza bahavuye babandanya bayakira ariko hakaba harabo byakoze ko umunsi wa nyuma uko yahinduza harabatashikiriwe amanoti 5,000 n'ibihumbi 10 bafise ababanye ibipapuro. Hambavu y'iyo minsi mike yatanzwe banki nkuru y'igihugu yarashinze n'igitigiri c'amafaranga umuntu hamwe n'amashirahamwe batarekuriwe kurenza ku muntu naho ararekuriwe kubitsa amafaranga arenga miliyoni 10 muri iyo minsi 10 yatanzwe. Mu mashirahamwe nayo yari miliyoni 30 ku munsi, no kuvuga imiliyoni 300 yose hamwe. Ugo rugero hakaba harabo gwateye agahombo umvo zitandukanye. Harabari bafise ayarenze ugo rugero bashinze nabo nyene ayarenze ko barayahombye. Ku ruhande rwo badafise amakonti mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu ntara zitandukanye abajejwe intwaro baratunganije ibikorwa by'ukwegeranya amafaranga abanyagihugu bifuza guhinduza. Uwatanga amafaranga yatahana agapapuro kemeza ayo yatanze babwirwa ko bazomenyeshwa igihe cyo kuja gutora amafaranga yabo. Abo banyagihugu ntibaheza ngo baronke udufaranga babandanya bikenuza. Iyo ngorane ikaba yaranibonekeje no kuwafisa makonti mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana kuko nabo nyene hari amafaranga batari barekuriwe kurenza. Rimwe na rimwe mbere hari abaja kubikuza bakabura n'igiceri. Icyo kibazo kikaba n'ubu kitarakemuka.
Inesi gakiza, iyo ngingo ntiyashimishije abanyagihugu muri rusange. Abaganiriye n'urunani rw'ibimenyesha makuru banegura ko yaje gihuti-huti yonona vyinshi gusumba ivyo yokijije. Kumvirize uko yakiriwe mu banyagihugu.
Karahara mu ruganda umwanya wanyu.
Kani mama kutwaye kene kaya kiriye asina bikubera ako umuntu yohindura inoti amacho nta imisi 10 imisi 10 gusa ubu hari abantu benshi nibo amafaranga yabo bakiyafise hari abo benshi abatami benshi ntibigeze babimenya amahera mu banyagihugu ni menshi yagiye atera umva ngo bahinduye impapuro. Ego uko yasiguwe nako twanatse twashimye ko yasiguwe. Ego nimba ugomba guhana bamwe abanyagihugu cane cane ife tugira ingorane majambo make niwo co twasaba ahubwo twasaba ko yokongera iminsi kuva mu mateka y'igihugu n'amategeko arugo nawe kwari twigere kukumva bahindura inoti mu minsi 10 kugira ngo tubaye igitaba amezi atatu. Ego gushika n'ubu hari ubukene budasanzwe haba mu mabanki gushika n'isaha nta muntu washobora guhamagara yifuza. Bagiye bajeje intwaro hari abo bayasubije hari n'abandi batarayaronka bavuga ngo nta mahera ahari. ningingo kuzukuri itakiriwe neza cyane kuko yabaye igihuti huti wabona ko ingingo yo gusahura kuko kandi kandi ari yari yo gufasha gufata abasahuye urabona uci ubwira abanyeri wo kugenda ku mazone umutondeho ngo umutanga amahera yose mufite mu nzu urumva udashobasubiza ayandi urumva ubasahuye kuko ntibashaheza ngo basubiye muhira bafungure ntibashobora kudakugura icyo bifuza abariko baradandaza ntibashobora kubandanya badandaza kandi n'ubu amatwi asumira ntibarayabaha ayo mashashi urumva yuko ari nk'uburambe bwaje mu bundi
ahubwo murakoze cyane amahinyu arimwo twe twabonye abanyagihugu bato bato n'aya none perezida abitangaje ko azohindura amafaranga bajya abo bitwa ko bayize bo nta matwi bari bafite yo kuyahindura cyanke wewe ntiyabivuze ari uko bwiwe yari yamaze kuyahindura ahubwo hafatiwe ingingo twebwe abanyagihugu bato bato naye ubundi ho kuvuga ngo yariko ararondera abayivye kandi abazi yari kubafata ubundi ho abo bayivye ko bari bagabishwe bari bayavungishe mbere bongera ngo banayafite mu madolari kuva kera ahubwo umunyagihugu mutonya niwe yaguye mu mporera kuko aya abanyagihugu wasanga afite utuntu adandagiza duto duto nk'urangura nk'impene dufate inka zibiri cyangwa nk'ingurube cyangwa inka none nk'uwo hari n'ayo usanga batashyira muri banki yaguma atembereza gusa adakugura adakugura
abantu barishwe n'inzara abantu barishwe n'inzara abantu barishwe n'ubukene urumva twebwe nje aho mperereye urumva aho abantu bose bazi ko batanze amafaranga ntibarayasubizwa uba watanze amafaranga yawe hama ntibarayasubizwa urumva yuko ubukene ubukene buca buba ndasi hari ubuye ibiciro byadunze ibiciro byaduze urumva umuntu ntari kararo icyo afungura umuntu nyine kugira afungure urumva n'udufaranga urumva ashobora gusanga n'utwo dufaranga umuntu yari afite ntitwo ari kubaramuha niyo ngaruka mbumva icyo afite abenegihugu tugasaba rero yuko abantu batanze andi mafaranga yuko bugerageza bakayadusubiza hanyuma kugira ngo umuntu arawuhe twafungura yego hanyuma urumva ikindi nacumva twitwa iyi ngingo nayo twakiye neza cyane twakiye neza n'amafaranga aracyari mu banyagihugu aracyarimo menshi aracyarimo menshi ntabwo araheramo kubera batanze ikiringo gitoya urumva rero yaragize ingaruka mbi ku banyagihugu benshi mu bantu bamwe bamwe no kwiyahura baziyahura kubera iyi ngingo urumva n'ukuri yababaje abantu benshi yababaje abantu benshi mu gihugu kandi yateye uruhagarara mu gihugu
Karahara mu ruganda umwanya wanyu
abo ni bamwe mu banyagihugu twaganiriye mwabyumvise none umuhinga we abivuga kwiki Faustin Ndikumana yanonose iby'ubutunzi iyo ngingo yoba yabaye ingirakamaro ku butunzi bw'igihugu inyishu ni mukanya
karahara mu ruganda
umutumire
kubaza akamaro ko guba barahinduye inoti mu isanzwe akamaro na karabira kukumvu zabyatumye twe dusanzwe tuzi ko inoti mu kuzihindura mu gihugu runaka icyo ari cyo cyose ni uko inoti kenshi ziba zishaje bashaka kuzisubiriza na shasha inoti bakabona ko zoroshye kwigana bya byo kuzikora mwita contrefaçon cyane bakavuga ati inoti bashaka kwishyira ku kintu kibutso gikomeye mu buzima bw'igihugu hari umuntu yagize icyo amarira igihugu hari ikibanza kirakiro gikomeye ari ibintu biranga karanga bishasha bashaka gushyirako ibyo kenshi barashobora guhindura inoti bwije rero bifite imara umwanya bibasaba kumara n'amezi atatu n'abantu bamenye ingene biriko birahinduka inoti mwazi kuba banyu bazihindura tuzanira nshyashya tuzazirahinduka buhoro mbere bikazirakuramwo izanyuma bukebuke ubu rero mugabo bavuze bati imvuye kurwanya ubusuma banyegeza amahera mu nzu abagira gute ibintu nk'ibyo turashatse ku ibyo bantu ibyo bavuze yuko aribyo byabitumye bitubera no mu minsi icumi twebwe rero ubwira kenshi tuvuga tuti kuvuga ko abantu bagumana amahera muhira bagumana muhira muhira ni ukuvuga ko amahera ibintu byinshi byagugwa bitiriwe biraca muri banki nicyo bita circulation fiduciaire hors banque ibyo rero bikunda kuva kuki nka mu Burundi biva kwa mbere ho yuko mu Burundi abantu bose benshi bakorera mu cyo bita secteur informel nuko abantu bakora mu bintu tamenya ibibabeshejeho bidebruya bakajya komisa bagira gute ugasanga noneho kuguruza kone cyangwa gutayuguruza wewe abibona uko n'abaca prefera kwiberaho gutyo gusa mu buzima bwa bitibwa biragwa n'abantu biye gutogutondera amahera hanari ubugira kabiri nayo mabanki usanga tarakwira mu gihugu cyose ugasanga umuntu ari mu banki imubera kure ugasanga abantu kubera n'uruza n'uruza rugoye ingora z'ibitoro ugasanga abantu bagumiza amahera nyene muhira kubera avuga ati fata umwanya ngenda nsubira kuja gutondera amahera muri banki kubera n'amaserivisi muri banki benshi usanga bayidogera kumara amasaha abiri atatu tonze atatu angahe abyuma by'amafredo trindo konte ajya baza baratwara ku makonte ugasanga abantu babibonye mubiriye kuko n'amabanki agenda ayagwiza cyangwa ugasanga umuntu avuga ati kubika amahera muri banki nta nide n'indonka bigatinda nyine ugasanga ntacyo wabibonyemo. Ikindi rero nuko hari n'umuco mu Burundi wo kubika amahera mu mazu wamyeho kubika amahera mu ihembe umuntu ashaka utubwiwe tumwegere ugasanga umurundi ntashaka abantu bamenye utwiwe ibi nabyo nyine byakorana byo gukoresha amasheke mu Burundi ntibirakomera bujya kugenda ku isaha ngiye kurisha sheke urazi ko bidakunda kandi no n'ibyo bituma sheke nayo bita onetete muri afere mu Burundi urazi ko atari kirenga abantu bakoresha amasheke sample bizurazi ko byari byatwitse ka escroquerie umuntu agatora ibintu agacaho kubita sheke ariko atamahera ariko kandi n'ibyo bya sheke sample byo ntibihanwa cyane mu Burundi ibyo rero ibintu gato bituma ati genzanira yabona ayo masheke yawe genda wirotirire unzanire urumva rero kuduma ngo ati ngiye buri kintu ngiye kurokera muri banki haracha ya kubinza muhina mugabo n'abandi rero babaguza bera kubera bayivye nyene bwo ati twebwe ibyo za turagura tuzo turabigura bwa bitabonetse ku makonti wabatanze ayo mafaranga mu yakura he mwaje nawe bizi ndi bayicarika nawe nyine baragira buri byo baza baragura cyangwa bagura amadora yabasubira hama nje uta na evasion fiscale harona bagwiza tunga bwo ati nyine kuma umuntu atisha amahera kuri konti bazabona sife d'affaires bazomba zibi muri za ober n'ibiki kwa sanga harama yace kuri konti n'ibindi bica biguma bidaca kuri konti ugakanye rero no nta nitege kujyana bibuza hari zo gutunga amahera mu nzu nta tege kuri bibuza urumva neza byari mu urumva ari ingaruka rero ntizabuze naho babenze ingaruka ntizabuze kuko urabona byaragoreje cyane ibintu rero guhanahana bidandazwa kuri abantu kuri hana kugira iki ibintu byinshi byarahagaze ico gihe kandi n'ubu ntibirasubira neza mu buryo neza abantu barataye umwanya muremure baje gutondera amahera abirirwa basubira abagira bariho bagatiba amashifu d'affaires akagabanuka ubuzi bugahagarara ikindi nacu n'aba bantu bayatanze cyane cyane banyarucari bato batuye bayibike nka senkane miri situasane miri katreve mire ibihumbi ijana nka magana biya bibisa arabitunye ko bajya banusanga nka bamwe b'abakecuru bigurishije nk'akantu akagumiza aho ugatusanga abo ubona babwiye ngo bagende kwiyanisha bayahinduze mugabo ubakaba atarayaronka bikabiko birateba urumva kugira ngo ico yikora ko ni kibazo hama rero ikindi nacu nini na nabayahombye nyine kuko umuze kurinyita ati nturenze miliyoni icumi ashobora kugira agahombo ku mahera yabitse cumi na zitanu zitanu zigiye none umva kandi ata makosa yari arimo ata amategeko yabimubuza cyangwa ukavuga ngo abadandaza ngo ntibarenze miliyoni mirongo itatu muri iyo minsi icumi hari umuntu adandaza miliyoni icumi ku munsi aho niho kuba arumva ati sinzira gukora reka iyi minsi icumi ibanze ihagarare nayo ndandaje niaba ya danda miliyoni mirongo ine mirongo itanu reka na diverse urumva yanda agacapfusa urumva n'ikibazo hanyuma rero ikindi bashobora abaye yokuye ayo mahera yaguzwe hanze ayo mabiye mashasha yaguzwe hanze kandi yaguzwe hanze yanda agikomeye umva yari agikomeye ufashije tureme turayahebye atahiriye mu mazu kuko bayihebe benshi ntibayaveresheje hanyuma batusanga rero ahiri mu mazu bavuga ko bayo baba barayivumba ntibarabahurije ko banabo nyine bayaza n'urumva hanyuma kandi izo noti zari zikomeye zashya nazo ziratwara amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari hanyuma kandi rero uriya mwene byagenze urumva twe twibaza ko ari kuvuga tuti barahinduye amanoti abantu bazana amahera tugira turabe amahera iyo yari ari habe raporo tuyari kwa naka bwabo ntibyari bimeze uko mugabo ngo kwabuje no kuyazana nico gikorwa mbere tuzokimenya hari mikindi naco rero bavuze ko bashaka kugwanya ubusuma nibiki cyose si no bwa yuko ibyo byo kugwanya ubusuma byugarukiza na kuko abantu banyuze amatungo y'igihugu cyose mahibari bose zwango bayabitse mu nzu hari ibintu none biri kubirwa biraho bigaragara era guza ma none umuntu yaguza amazu angahe atatanatana ibigerekiranye amamodoka angahe amatere amatungo aragera hose hirya no hino bamwe yaragiye nagashyira no mabanki ucuvuga rero ngo rero ngo niyororo ngo nuko batabise amahera mu nzu nabo bantu kenshi babi baraciye ubwenge benshi n'abantu bazi yuko amafaranga utayagumiza mu ushobora na risk yo gusha cyangwa agira ikibazo benshi baca basanga barayaguna ari mu bintu hajya gaza guhinda hajya benshi ntibayamara n'umwanya muni basaza kuyagura ibintu cyane igihe bakayagura amadorari mu mise z'uko amadorari yabuze benshi baza barayagura usanga babika no hanze urumva rero ntibyogarukira iyo blank manaho nyene iragisibije na smile fit kuko leta ntiyovuga ngo ubonye ngo abizi barahanywe ngo tupfe kuri operation yabahanye oya ivyo mba ntivyo kubunda nico gituma rero tuvuga tuti ni iyo mesure icyo yashatse gushyira ku muntu mingo ntanariza turabo nta niyo banatubwiye mugabo urumva ibyahwe byo badomaje kubatubera hamwe kandi urumva nawe bavuga ngo bashaka kurwanya itizorizasiyo hakwiye gufata n'izindi mezire ku muri zotuma n'abantu basizasura kuza baragumya amahera mu mazu ubundi ayo mahera kunyanya mu mazu nyine sisitema arashobora gusubika icyo bita civilisation financière hors banque mugabo acabuza kumbura amabanki agere karatanga amakredit cyangwa n'ibiki uko abantu bashobaga barakora bayahanahana atiriwe araca muri sirikwi banke nicyo rero
karahara mu Rwanda
umutumire
Fosendi Kumana niwe yari mutumire wa kino kiganiro karahara mu Rwanda ntibacura leta isabwa kwerekana icegeranyo cerekana inyungu zavuye muri iyo ngingo yo guhindura inoti za 5 na 10 mu gihugu nuko rina hano duce dusozerera kino kiganiro cyuruna ni goma radio RPA inzamba na television Renaissance tubashimire mwese mwadukurikiye mugira ibihe byiza aho hose muherereye naho ubutaha
Ikiganiro karahara mu Rwanda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA inzamba na Radio Television Renaissance karahara mu Rwanda nibacura